Cyprien Miburo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri commune Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi. Iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubuki abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa bwo kudandaza ibitiba. Aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki.
Nje ndavyikorera nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka nkabura nabandi muko baregeka nanje canda jisha umuzinga nanje canda haca umugaba mpumuti nanje canda genda kwegeka inzuki cajiraza camere ico gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugacucanga n'imamara n'ubundi muti wo mwishamba ukashushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na wa muti.
Miburo w'imyaka 36 asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatonga ne yose ni parasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora. Ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke ibanki.
Nta wundi nsa mugo mwosanzwe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ta uwo mwuga aho maze kugura ndamaze kugura ibivi bine ndagura ni parasenye ne yo kubaka ndubaka kinzu.
Uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo. Hari nawe yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije.
Abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka bahari y'inzuki ntabuki baburajaye nuya ku kwezi sino kontora iyo nkora hari gihe mara nkiyinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko kuyindi yinga nta ntambamye urimo n'umwuga mwiza birabagora kubikora bagacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakurya uruka n'umwotsi zishyigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi.
Cyprien Miburo yahoze mu ishyirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe. Ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha. Miburo ahanura abarundi na cyane cyane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi. Mu Burundi nta bitigira inyezina by'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafite imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango. Inzuki naho urubobi rwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu. Mu myaka 15 iheze igisata cya ONU cyita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba burimye n'ubworozi FAO zashyizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishira mu mashyirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga. Ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi igihugu bushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 duce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 duce 4% nk'uko amatohoza y'amashyirahamwe y'urwaruka vyerekana. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.